Iri nijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika ribashikiza ibiganiro byaryo iminsi yose mu Kirundi no mu Kinyarwanda Washington DC. Turaramukije shuti muduteze amatwi muri iki gitondo cyo kuwa gatatu itariki zine z'ukwezi kwa gatatu umwaka w'2020. Kuri mikro muri kumwe nanje Fidel Niyongabo. Mu Burundi umugwi ujejwe kumenya ukuri no kunywanisha Abarundi CVR watangaje kugiye kuzura ibisigarira by'abantu bishwe mu mwaka w'1972 bahambwe ikivunga muri komine Giheta y'intara ya Gitega.
Kuva ku munsi wa kane tuzotangura ibikorwa imashitsi aho ni mu Giheta mu ntara ya Gitega niho hari binogo bine twatoye.
Uyo ni Pierre Claver Ndayicariye arongoye umugwi w'igihugu CVR ujejwe kumenya ukuri no kunywanisha Abarundi. Mbere ko dushika kuri iyo nkuru n'izindi tubafitiye, reka tubanze dutege amatwi mugenzi wacu Alice Bigirimana dushyikiriza amakuru yo hirya no hino ku isi dufitiye muri aka kanya. Alice,
urakoze Fidel. Ndamutse n'abaduteze amatwi. Abamaze kwicwa n'umugera wa corona canke COVID-19 hano muri Leta z'Ubumwe za Amerika bamaze gushika ku 9 kuvejo ku munsi wa kabiri, bose bakaba ari abo muri Leta ya Washington. Mu gihugu cyose abantu barenga 100 nibo bamaze kwandura. Ni mu gihe abategetsi bo ku isi bo mu gisata cy'amagara y'abantu bariko baragerageza ibishoboka kugira bahagarike ikwirakwira ry'uwo mugera watanguriye mu Bushinwa kandi ukabamaze guhitana ubuzima bw'abantu barenga 300,000 ku isi yose. Perezida Donald Trump yashikirije ko gushika ubu hataragera ko muri Amerika hafatwa ingingo ku makompanyi y'indege zunguruza abantu hagati mu gihugu, naho Leta ya Washington itanguye gutera amakenga. Muri Irani ho abanyayirani bafunzwe kumvo za politike hamwe n'ivyaha byo guhungabanya umutekano ndetse n'imiryango yabo, bariko barasaba ko kurekurwa iby'agateganyo kugira barinde kumugera wa corona ubasanga mu mabohero bagahonerayo. Ubushikiranganji bwa Irani bw'amagara y'abantu bwemeje ejo ku munsi wa kabiri ko abantu 2,336 ari bo bamaze kwandura, 77 nabo bakaba bamaze gupfa. Ni igihugu kigira kabiri ku bwinshi bw'abafuye hanze y'Ubushinwa bahitanywe n'uwo mugera. Muri Sudani y'umanuko abakozi babiri bo mu ishyirahamwe ry'abagiraneza barishwa, abandi batatu baraburirwa irengero inyuma yaho bagwiriye mu mutego w'abantu bitwaje ibirwanisho bataramenyekana muri Leta ya Unity, byashikirijwe n'abategetsi bo muri ako karere ejo ku munsi wa kabiri. Abakozi b'ishyirahamwe ry'Abongereza Tier Fund bari bavuye mu karere ka UI ku munsi wa mbere igihe baterwa, nk'uko byashikirijwe na Mabil Peter Cote n'umunyamabanga mukuru wa Leta ya Unity. Cote yavuze ko aho abo bandi bakozi bari hamwe n'umudereva wabo gushika ubu hatazwi. Abasirikare bashika kuri 6 ba Mali barishwe, abandi barenga 10 barakomereka mu gitero cyakozwe n'intagondwa z'abayisilamu mu gisagara cya Mondoro hagati muri ico gihugu. Aya makuru yashikirijwe n'abategetsi bako karere. Ico gitero cyo mu mpera z'indwi cyabaye mu gihe Leta ya Mali irongowe na Perezida Ibrahim Boubacar Keita yari mu nzira yo gutanguza ibiganiro n'imihari irwanira mu burengero bw'igihugu. Abahinga bakurikiranira hafi ibera muri ico gihugu bavuga ko ibyo biganiro bishobora kudaca vyihuta kuba kubw'ivyo bitero. Hano muri Leta z'Ubumwe za Amerika kandi umuyaga w'igihuhusi kivanze n'imvura nyinshi waciye muri Leta ya Tennessee ejo ku munsi wa kabiri wishe abantu bashika 24 wonona n'ibitari bike. Iyo miyaga yabomoye kandi igisenge c'ikibuga c'indege mu burengero bw'igisagara ca Nashville ni muri Leta ya Tennessee nyene. Perezida Donald Trump yashikirije ko ategekanya kugendera ibice byasinzikaye muri iyo leta ku munsi wa gatanu. Umuryango w'Ubumwe bwa Buraya wasabye miliyoni 780,000 z'amadolari y'Abanyamerika zo gufasha Ubugiriki guhangana n'ikibazo cy'impunzi zinjira muri icyo gihugu zivuye muri Turukiya. Ubugiriki bwarugaye urubibe rw'ubutaka kandi burakomeza umutekano mu mazinga y'ibahari Egene hafi ya Turukiya. Ubugiriki hamwe n'ubumwe bwa Buraya bagiriza Turukiya gutera urwo ruhagarara aho ibihumbi by'abimukira bacumbitse mu mahema kuri urwo rubibe. Benshi mu bimukira baja mu Bugiriki bagizwe n'Abanyafghanistani abo muri Irani, Irake, Siriya hamwe n'ahandi. Ishyirahamwe rihanira agateka ka muntu Human Rights Watch naryo riragaye inyifato y'Abanyaburaya birukana impunzi aho kuzigabangana. Abasirikare ba Turukiya barakoroye indege y'intambara ya Siriya mu ntara ya Idlib ejo ku munsi wa kabiri mu mishamirano iri hagati y'ingabo za Turukiya hamwe n'iza leta ya Siriya. Turukiya yihoye abasirikare bayo 34 bishwe mu gitero cy'indege begeka ku gihugu cya Siriya. Iyo mishamirano yongereje ubwoba ko hashobora kuba ugutana mu mitwe hagati ya Turukiya hamwe n'Uburusiya. Abaperezida ba Turukiya n'Uburusiya bategekanya kuzobonana ku munsi wa kane kugira bahagarike icyo cyuka kibi. Naye ikigo cyaho ni kigenzura ibirwanisho by'ubumara kivuga ko Irani yongereje inshuro zitatu ubumara bwa nikleyere mu mezi atatu aheze mu guca kubiri n'amasezerano yo mu 2015 icyo gihugu cyasinye n'ibindi bihugu bitandatu rutura byo ku isi. Icyo kigo ejo kuwa kabiri cyasabye Irani ibisobanuro kuri ibyo byagirije.
Urakoze Aloyce ku makuru wejeje kudushikiriza. Wandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika risamiranira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Makuru yo mu karere k'ibiyaga binini mu Burundi, umugwi ujejwe kumenya ukuri no kunywanisha Barundi utangaza kugiye kuzura ibisigarira by'abantu bishwe umwaka w'1972 bahambwe kivunga muri komine Giheta y'intara ya Gitega. Inkuru ya radio Ijwi rya Amerika ifatanije n'abanywanyi bayo mu Burundi tuyisomegwa na Desire Hatungimana ari Kigali mu Rwanda.
Mu kiganiro kwamenyesha makuru umukuru mu Gisever yashikirije ko inyuma y'ukwezi abagize umugwi bariko bakorera mu ntara ya Karusi bageze ku ntambwe ishimishije yo kuzura ibisigarira by'abantu bagandaguwe mu gwimo kwa mwaka w'1972. Petero Caravelle ndayicariye agatangaza ko hamaze kwegeranywa amagufa y'abantu barenga ku 173 mu binogo 8 vyonyene.
Kuruvubu kumutumba Bukirasazi muri komine Shombo mu ntara ya Karusi tuhamaze amayinga ashikane. Twatanguye amayinga abiri dukora ibinogo bitandatu. Ivyo binogo bitandatu twarabikoze turabiheza, hanyuma abantu ibisigarira byavuye muri ivyo binogo mu majambo make tubiteranije n'ivyo twakuye mu binogo bibiri twita ibinogo inomero ndwi na munani tubiteranije byose hamwe havuyemo ibisigarira by'abantu bashika 43,408. Iyo tuvuze ico gitigiri dushaka mwumbe ko hari n'abantu amagufa yacitse ivu.
Umugwi ujejwe kumenya ukuri no kunywanisha vyabaye mu Burundi muri kahise watangaje kuri uno wa kabiri kugiye kubandaniriza igikorwa nk'ico mu ntara ya Gitega. Ndayicari yarongo uwo mugwi akavuga ko no muri iyo ntara baronse amakuru ko hari ibinogo vyabahambwemwo abantu mu kivunga.
Kuva ku munsi wa kane tuzotangura ibikorwa imashitsi aho ni mu Giheta mu ntara ya Gitega, niho hari ibinogo bine twatoye. Ariko ivyo binogo bine hariho n'ibindi twatoye ahitwa Mutobo. Mutobo ni kibanza kiri hafi ya harya hari kibutso ci ngoma zihaye Burundi ishora, aho naho tumaze kwatora ibinogo bibiri. Ariko manutse ku mucamo uja nk'ingozi hari ibindi binogo bibiri twatoye ahitwa Muremera agashimbira Nyabunyovu. Uteranije ibinogo bine bya mashitsi, binogo bine vya Mutobo, binogo bine vya Muremera, byose rero ni binogo munani.
Bidasigura ko aho kunkengera z'uruzi ruvubu umugwi Severu maze imisukorera ibikogwa vyarangiye. abagize uwo mugwi bavuga ko hakiri ibindi binogo batarashikira kandi ko ibikorwa bigiye kubandanya nk'uko ndayicariye abarongo yabandanya bivuga.
Ubu rero tuvuye ku ruvubu ariko tuzosigaho umugwi uguma hakorera kuko hari ibinogo bindi tutaratora n'ibinogo batubwiye bifutswe n'umusozi wavutse igihe ishirahamwe soje ya Satomu ryariko rirubaka ibarabara rya Gitega Karusi Muyinga. Aho hantu hari umusozi mushasha bavuga ko hari binogo bine tuzorondera iryo vu ihavuye.
Ivyo binogo vyahambwe mwe abantu mu Kivunga mu bihe bibi Uburundi bwaciyemwo uwarongoye mu Gisevere avuga ko bavyerekwa n'abanyagihugu. Petero Karavenda yicariye agasa mu Burundi wese azi ahahambwe abantu muri ubwo buryo mu bwicanyi bwose bwabaye mu Burundi kuva mwaka w'1896 gushika mwaka w'2008 kubimenyesha uwo mugwi.
Tugivuga kuri inkuru ibikorwa vy'umugwi w'igihugu jejwe kumenya ukuri no kunywanisha Abarundi Sever ntibibonwa co kimwe na bose. Harabavuga ko ivyo bikorwa bibaye mu gihugu Burundi hiteguriwe amatora bishobora kugira ingaruka ku kuntu Abarundi bazokwitorera ababarongora. Mu gihe hari n'abavuga ko ibinogo bitogwa muri iki gihe vyerekana ko umenga Abarundi bishwe bari mu bwoko bumwe. Mbega inararibonye mu vyerekeye politike y'u Burundi zozo zibona gute ibikorwa vy'uwo mugwi? Perezida Silvestre Ntibantunganya yahoze atwara u Burundi yahaye ikiganiro mugenzi wacu Frederic Nkundikije.
Icyo navuga nuko ubwa mbere hoho uwo mugwi ufashe igihe kinini kugira ngo ujeho. Uko ubundi wari wiyumviwe yuko wobaho kuva mwaka w'2001 shika mu 2005 ko bizashoboka. Ari mu cyo gituma mbere n'ibikorwa abantu abarundi bari bawurindiriye ko cyagiye bishoboka. Uyu munsi rero hariho ibikorwa vyatanguwe abantu bakagenda babitora ku vyinshi nk'uko bivuze na cane cane kubiraba ivyo binogo vy'abantu kimwe n'1992 sio honyene ko hariho n'ibindi binogo bapfuse bamaze kuvuga yuko babonye kandi bakakuramo ibisigarira vy'abantu hari vyo 1992 biri mu mwaka w'1993. Hari rero koko abavuga bati n'iby'ubwoko bumwe si ubwoko bwose. Je ndibaza yuko icya mbere twoshima ari uko ari intambwe itewe n'uwo mugwi ko gushika ubu ahandi hose abantu bagenda bavuga gusa.
Tukivuga no ku murwi nyine hari n'abavuga ko uyu murwi ugizwe ahanini n'abantu bo mu bwoko bumwe. Ibyo mu bivuga ko ikimwe
oya si abantu b'ubwoko bumwe abanamba. Igihe uwo mugwi wemezwa mu ndamashinga amateka turazi yuko mibwirizwa hari vyari bitegekanijwe kuba wugira nshingiye ku bwoko yuko uwo mugwi urimwo abahutu n'abatutsi.
Ariko hariho abatemera ubwoko bwa bamwe mu bagize uyu murwi.
Reka ndakubwire ikibazo cy'ubwoko bw'i Burundi. Hari n'umuntu ashobora kwibaza ati mbega umuntu kugira ngo yemeze ko nakari mu bwoko ubu afatira kuki? Afatira kukwasa, afatira kukwavuga, afatira kumigenzo, afatira kuki kubundi byose mu Burundi usanga iwacu ari urubangatiranye. Ica kabiri nakubwiye ni uko uwo mugwi ushigwaho hariho ibwirizwa byaterekanye yuko atuze ko harimo abantu mu bwoko bwose kandi mu byo tuzi mu gihugu je ndashobora kwemeza yuko abantu mu bwoko bwose barimo. Ndibaza yuko ahubwo ari ikibazo kiri ariko kenshi na kenshi iyo ukuri ko kahise ka kino gihugu utanguye kumenyekana hariho abantu baca baja hejuru bagatangura kuvuga ibintu umengo nta kindi bagamije atari ukubuza yuko uko kuri kwari gutanguye kumenyekana kutamenyekana.
Hari n'abavuga ko gutangaza ika gushira habona ibyo bitigiri vy'abantu benshi cyane rwose bahambwe ikivunga hasigaye akanya gatoye ngo amatora abe bishobora kugira ingaruka ku banyagihugu ugasanga aho kuja gutora bihweje programme y'umukandida bagiye gutora bihweje ibintu byababaje ku mutima bibibutsa ibyabaye mu 1972 ivyo mubivuga kwi.
Oya abantu ntibazohagarika ubuza w'igihugu mbega iyo amatora agiye gutunganywa acagarika atunganywa ubuzima bw'igihugu bucahagarara. Abo bavuga gutyo ibyo barangura bo nyine mu buzima bwa bw'isi yose iyo hageze amatora baca rihagarika ari umucamanza acagaye wumva amanza nicaye ngo amatora ageze. Oya sho ni icyo ni kwita icyitwazo kidashobora kugira ngo kigeze rekambire abantu twemere gazi yuko unyukuri tawe kuboneka habo kubabaza aho kubabaza nabo nayo abazabo nyene kuko batabiteguye mu mutima kugira ngo kuri kuze ahubwo kubafashe mbere no gukira kuri ryo rya ndanga bivuga ndumva bisubiye kuri tukwemere ko kurakiza kurakiza igiriwe icaha kurakiza n'uwagize icaha iyo yuguruye umutima akemera ati kuko kuri kuboneke kandi twiye muri nanga n'igihe cyose izi ntambwe iterwa ngo yangoya zopfa dukimbagirira hahandi tube turiko turategura kazoza kabi k'ugwaruka rwacu ahubwo urwanda rujya kurukingira ubu mu gushyiraho nuko ako kahise hama tugire tuti nyabu n'abantu bacu ngiyi icyo kwirinda
Silvestre ntibantunganya mwahoze murongo y'u Burundi murakoze cyane gose ku kanya mwahaye radio ijwi rya Amerika
turabaramukije bakunzi namwe banywanye ijwi rya Amerika ntumbero kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva kubera iyo mvo ijwi rya Amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavideo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga n'aho mugendera mudushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ivyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira kunyota y'ibibarajishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA radio yacu canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 0 2 4 4 1 9 9 3 1 ijwi rya Amerika ni radio yanyu
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC. Mu Rwanda leta isaba abanyagihugu kugira isuku mu ntumbero yo guhangana n'umugera wa corona. Eric bagira ubusa raduha ibindi kuri iyi nkuru.
Hamwe mu hahurira urujya n'uruza rw'abantu mu murwa mukuru w'u Rwanda Kigali, ayo majwi yumvikana n'ay'ibyuma by'abashinzwe umutekano bisaka abantu bashya binjira hahurira imbaga. Aha bahakiza amakarabira adasanzwe nyuma yo gusakwa n'abashinzwe umutekano ni hameko hamwe muhashyizwe amakarabira adasanzwe buri wese akaraba ibiganza mu rwego rwo kwirinda no gukumira icyorezo cya virusi ya corona gikomeje kubiyogoza hirya no hino ku isi abijwe rya Amerika yasanze ku marembo yimwe muri hoteli za hano Kigali mu Rwanda bari barangije gukaraba ibiganza bitegura gukomeza gahunda zabo zitandukanye bagashimba izo ngamba zashyizweho mu gukumira icyorezo cya virusi ya corona
tuje mu mugo nyine yo kwirinda no kumenya coronavirus kuyirinda no kureba uko twayikumira urabona ko ibikoresho by'ibanze byangombwa mu gukumira twabigejejweho ahantu hose bari sensibilize ubyerekeye n'uburwayi ndabona rwose ingamba zihaje
turi gukaraba hari n'icyorezo kiri kuvugwa ku isi coronavirus bidutegeka ko duhorana isuku aho tugeze tugakaraba
icyorezo kibateye impunge
isi yose nta nubwo ari abanyarwanda gusa ariko twebwe nubwo bitarahagera tugomba kwirinda
aho kuri iyo hoteli hamwe muhashyizwe ibikoresho byo gukumira no kwirinda virusi ya corona habarizwaga uburyo bubiri gukaraba ibiganza byifashishije amazi ubundi bakifashisha imiti yabugenewe abari mu modoka bakinjira mu marembo ya hoteli bagashyikirizwa imiti batiriwe bayivamo tugeze mu isoko rya Nyarugenge mu mujyi wa Kigali naryo rihuriramo abatari bake ingamba zari zimwe umwe mu bashinzwe umutekano yadutangarije ko nabo bafashe ingamba zo gukumira icyorezo cyagaragaye bwa mbere mu gihugu cy'Ubushinwa kandi ikomeje guhangayikisha isi yose
ngo baracyashaka ibindi ariko depo irahari umunsi ku munsi kamwe kagomba gushyira kandi kahageze kugira ngo hataza kubamo icyuho cy'abantu bakwinjira badakarabye ingamba twazifashe kugira ngo twubahirize byo Minisiteri y'Ubuzima idusaba uko nubwo bitabidusaba natwe tugomba kubahiriza kugira ngo abanyarwanda bacu birinde iki cyorezo
mu isoko rya Nyarugenge mu gihe gito twahamaze twabonye abantu bakunze guseta ibirenge banga gukaraba ibiganza umwe mu bashinzwe umutekano w'iri soko akavuga ko impamvu ari uko iyi gahunda ikiri nshya kubasabwa kuyishyira mu bikorwa
abenshi bari kubyumva abandi ni ugukaraba ku ngufu mbese urabona ntibarabyumva neza
ni kungufu uri kubaguti mukarabe kwari kungubi mwazanye ngwa bamwe n'ukurwana nabo nako barabyumva
kuri iki cyorezo cya virusi ya corona leta y'u Rwanda ivuga ko ingamba yashyizeho zishingiye ku mabwiriza y'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS bwana Julien Mahoro ni yingabira ashinzwe itumanaho mu kigo cy'igihugu cy'ubuzima RBC
no uburyo bwashyizwe na ministeri y'ubuzima biturutse ku mabwiriza ya OMS asaba ko abantu bahabwa uburyo bwo gukaraba intoki mu buryo goroshye kugira ngo birinde ariko ntabwo ari gukaraba intoki gusa tubwira abantu tunababwira ubundi buryo bwo kwirinda burimo kutitsamurira mu biganza tukababwira gukoresha ngira ngo kuboko kw'ishati cyangwa kuboko kw'imyambaro yabo kugira ngo ibiganza byabo bikomeze bifite isuku badakomeza gukwirakwiza ubundi burwayi kindi ni uko dukangurira abantu kugabanya umuco wo gukorakorana mu biganza kusuhuzanya urabizi ko biri mu muco wacu ariko mu gihe bigaragaye ko bishobora gutera ikibazo twasize ari byiza ko tukangurira abantu kubigabanya kugira ngo birinde
bwana Mahoro n'Ingabire akavuga ko abatazubahiriza amabwiriza yo gukumira no guhangana n'iki cyorezo ingufu ministeri y'ubuzima mu Rwanda izazishyiramo kubigisha
ntabwo ubu ngubu twese tuvuga ngo bazafatirwa ibihano kuko process yo kwigisha ni process mu by'ukuri itangira ifite resistance hari wenda ntabwo twajya muri communication ngo tubisobanure neza gutyo kuko akenshi barimo na implication ubwo sinzoga ku bigo bya leta ndavuga n'ahandi ho ntose ateranira abantu nko mu bacuruzi abafite amaduka amasoko ariko mu by'ukuri no kwigisha no gukomeza gushishikariza abantu kubikora no kubumvisha ko bari kubikora mu nyungu zabo bwite ntabwo umuntu yavuga ko ikihutirwa ari guhana abantu ikihutirwa no kubumvisha inyungu zirimo no kubikurikiza
uretse mu rwego rw'ubuzima mu Rwanda rukomeje gukaza ingamba mu gukumira icyorezo cya virusi ya corona mu rwego rw'ubukungu naho impungenge ni zose ariko u Rwanda rukavuga ko ingaruka zavuka ku rwego rw'ubukungu zashingira hanini ku gihe icyorezo cyamara ku gihugu cy'Ubushinwa gifatiye runini isi yose imibare y'abahitanwa n'iki cyorezo cya virusi ya corona yica rihindaguri ku munsi ku wundi ndetse ni nacyo kimwe ku mibare y'abamaze kwandura icyo cyorezo ibarirwa mu bihumbi ijana gusa ku mugabane w'Afurika virusi ya corona ho ntirakwira cyane kuko ibimenyetso byagaragaye ku bantu bari munsi y'icumi bagira ubusaji ijwi ry'Amerika i Kigali
umwe gusa uramenye makuru ya Afrika kuri radio ijwi rya Amerika buri munsi kurikira video y'umunota umwe ku ijwi rya Amerika ni ku rubuga rwa Facebook rw'ijwi rya Amerika adresse ni VOA radio yacu video y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri Afrika radio yacu
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda numwanya w'ikiganiro Amerika na kivuga ku byaranze Amerika muri kahise no mu bihe tugezemmo mwateguriwe kandi mushikizwa na Thomas Kamirinde
Mwaramutse neza ku itariki ya 4 y'ukwezi kwa gatatu mu 1933 hari kwa gatandatu Franklin Delano Roosevelt wo mu ishyaka ry'abademokrat yarahiye uwo munsi kuba perezida wa 32 wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Niwe wenyine mu mateka y'igihugu watorewe manda zirenze ebyiri, yatowe kane kose. Uretse ibyo, ni perezida wa Amerika wa mbere warahiye bwa nyuma na nyuma ari ku itariki ya 4 y'ukwezi kwa gatatu, kuko muri manda ye ya mbere itegeko nshinga ryaravuguruwe ivugurura rya 20 noneho ritegeka ko umukuru w'igihugu mushya azajya arahira ku itariki ya 20 y'ukwezi kwa mbere saa sita mbere ya Franklin Delano Roosevelt abayoboye Leta Zunze Ubumwe za Amerika bose 31 barahiye ari ku itariki ya 4 y'ukwa gatatu bivuze ko manda ya mbere ya President Roosevelt itabaye imyaka ine yuzuye neza yabaye ngufiho iminsi 43 Franklin Delano Roosevelt yari muntu ki nibyo tuganiraho muri make Franklin Delano Roosevelt yavukiye mu mujyi wa Hyde Park muri leta ya New York mu burasirazuba bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku itariki ya 30 y'ukwa mbere 3 ahakuye impamyabumenyi ya bachelor mu by'amateka mu mwaka wakurikiyeho yatangiye kwiga iby'amategeko muri kaminuza ya Columbia ariko yahavuye mu 1977 atarangije gusa kubera ko yaramaze gutsinda ikizame cyo kwinjira mu rugaga rw'abavoka rwo mu mujyi wa New York mu 1998 yabonye akazi k'umwavoka mu kigo cy'abavoka gikomeye cyitwa Cara Ledyard and Milburn. Mu 1910, Franklin Delano Roosevelt yatangiye ibya politiki, yiyamamariza kandi atsindira umwanya muri Sena ya Leta ya New York. Yari wungirije w'ingabo mu gihe cy'intambara ya mbere y'isi yose, yabaye kuva mu 1914 kugera mu 1918. Franklin Delano Roosevelt yashakanye na Eleanor Roosevelt, wari mubyara we ku rwego rwa gatanu. Babyaranye abana batandatu, umwe muri bo yitabye Imana akiri muto, abandi bose barakuze barisazira. Mu 1920, Delano Roosevelt yabaye kandida vice perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko we na James Cox wari kandida perezida w'ishyaka ry'abademokrate baratsindwa. Mu 1921, Franklin Delano Roosevelt, afite imyaka 39, yafashwe n'indwara yitiriwe Guillain-Barré itera ubumuga bw'amaguru. We n'abaganga babanje gukeka ko amugajwe n'imbasa. Yarinze yisazira akigendera mu kagare kubera ubumuga. Ariko ntibyamubujije kwiyamamariza no gutsindira umwanya wa guverineur ya Leta ya New York mu 1928. Ubumuga rero yarabumaranye imyaka 7. Yavuye kuri uyu mwanya mu 1933, amaze gutsinda amatora ya perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yabaye ku itariki ya 8 y'ukwezi kwa 11 mu 1932. Yarahiriye rero manda ye ya mbere ku itariki ya 4 y'ukwa gatatu 1933. Arangije manda ye ya mbere y'imyaka 4, yarongeye ariyamamaza kandi atsinda amatora yo ku itariki ya 3 y'ukwezi kwa 11 1936. Icyo gihe nta tegeko ryariho ribuza perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika kwiyamamariza manda zose ashaka. Gutegeka manda ebyiri gusa byari byarabaye umuco w'ababanjirije Delano Roosevelt ku butegetsi. Bityo yarongeye ariyamamaza kandi atsinda amatora kabiri kakurikiyeho. Nyuma ya perezida Franklin Delano Roosevelt, inteko ishinga amategeko Congress yatoye ivugurura rya 22 ry'itegeko nshinga ku itariki ya 24 y'ukwa gatatu 1947, rivuga ko nta muntu wemerewe gutorerwa kuba perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika manda zirenze ebyiri. Irivugurura ryabaye itegeko burundu ku itariki ya 27 y'ukwezi kwa kabiri 1951, Leta 36 zari zikenewe zimaze kuryemeza. Icyo gihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika yari igizwe na leta zose hamwe 48. Perezida Franklin Delano Roosevelt yategetse mu gihe igihugu cyari mu bibazo by'ubukungu bikomeye cyane byiswe Grande Depression mu Gifaransa no mu ntambara ya kabiri y'isi yose. Niwe winjije ku mugaragaro Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri iyi ntambara, nyuma y'igitero cy'Ubuyapani ku cyambu cya gisirikare cya Amerika cyitwa Pearl Harbor muri Hawaii ku itariki ya 7 ukwezi kwa 12 1941. President Franklin Delano Roosevelt yitabye Imana ku itariki ya 12 y'ukwa 4 1945, afite imyaka 63. Yari amaze amezi 3 atangiye manda ye ya 4. Iyi manda yarangijwe n'uwari vice perezida we Harry Truman. Nshuti zacu, ikiganiro Amerikana n'ahangaha gihumurije, mbashimiye ko mwagiteze amatwi. Mugire umunsi mwiza. Mwari kumwe na Thomas Kamirindi. Murakarama.
Njuti mwese mukunda radio Ijwi rya Amerika, ibiganiro n'amakuru twari tubafitiye muri aka kanya hano bigarukiye. Tubashimiye kuba mwaduteze amatwi, tubatumira no kubandanya mudukurikirana mu biganiro vyacu vy'imisi yose mu Kirundi no mu Kinyarwanda kuri radio yanyu, radio Ijwi rya Amerika.
Listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.